Tashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habegeranirijwe mu ikambi nshasha ya Chaka Shabinda irimo abateshejwe izabo n'ingwano zo mu gisagara cha Sake bahangayikishijwe n'ibibazo birimo ubwinshi bw'abayigana n'ubufasha buke
abana bari kuturiza tugashaka ibyo twakora tukabibura yemwe ndakigenda pe
ntacyo kujya amazi ni ukuyabona wapi ndanaho kurara ndago twari kwabo n'ubufasha
mu maisha ya tabu tunasumbuka sana
abo ni bamwe mu bahungiye mu ikambi nshashe ya Chaka Kabinda iri mu gisagara cha Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mijya nino ku isi abaganga ho muri Korea y'Epfo ntiberekwa umugambi wa leta wo kongereza abanyeshuri biga iby'ubuvuzi navyo twabiteguye ku mugabane wa Afrika naho ruvuga umenyesha makuru muri Cameroon Martinez ruzobazwa abantu 17 idonido ni mukanyi sase Eka makuru yacu tuyahere muri Burkina Faso yuguruye amatohoza kubwicanyi bwahitanye abagera hijeje kwijana na 70 mu ndwi heze bukomeretsa benshi batatangaje igitigiri umushikiriza amazi akizigenza wa Republika muri Burkina Faso avuga ko abagizi ba nabi bagavye ibitero mu bigwati bitatu icambere ni Komsiliga icakabiri Noldan icagatatu na Hosoro ivyo bigwati vyose biri mu ntara ya Yatenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso itangazo ry'umushikiriza amazi mukuru w'ico gihugu ntiritomora abagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze eka ndi natomora igituma makuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze ivyo bitero bibaye iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero abarokotse babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga 20 bari mu baguye muri ivyo bitero abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigiri by'abarenga 170 bitarimwo ivy'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo munsi nyene ku musigiti w'abayislamu uri mu buseruko bwa Burkina Faso n'ikindi cagabwe ku sengero ry'abakristo uri mu buraruko bw'ico gihugu naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri cabaguye mu bitero vyo ku musigiti no ku isengero umwe mu bajejwe amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristo cahitanye n'imiburi buri abasivile 15 amashamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri 439 baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri Burkina Faso tuve muri Burkina Faso tuja muri Cameroon yatangaje ko abantu 17 hariho bazobazwa urupfu gumenyesha makuru w'icamamare Salomo Mbani Zogo azwi ku izina rya Martinez aba 17 barimo Jean-Pierre Amugu Belinga umugwiza atunga akomeye muri Cameroon akaba ari nawe yashinze kimenyesha makuru citwa anecdote kiri mu bigugwa cyane muri ico gihugu Belinga yatawe muri yompi inyuma y'indwi zibiri Martinez yaramaze agandaguwe ariko mu nyuma aza kurekurwa yagirizwa kuba yaragize uruhara mu guhohoteranya kwigendera abamuburanira babwiye amenyesha makuru ko ivyo yagirizwa ari rementanya abandi bazoburanishwa muri no dossier umenyesha makuru Martinez barimo Maxime Leopold Eco Eco yoza twari gisata kijeje pereza muri Cameroon uyagirizwa ko yagize uruhara mu guhohotera umuhisi Martinez Justin Danwe hajeje ubikorwa muri ico gisata cipereza ca Cameroon lawe azoburanishwa ku vyagirije vy'uruhara yoba yaragize mwigandagurwa ryanya kwigendera Martinez ubutungane bwa Cameroon bwatangaje ko bwafundikiye amatohoza kandi bufise ivyemezo zo gutangura kuburanisha mu mizi uru rubanza amatariki imburano zizotangurira ko ntiyatangajwe ariko naho biruko abanyagihugu ba Cameroon bavuga ko atabutungane bubereye buzoboneka muri ico gihugu kiza mu vya mbere mu bitubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku bihugu 180 ishamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rishira Cameroon ku mwanya w'118 mu byo kubahiriza ubwigenge bw'amenyesha makuru mwakweze amenyesha makuru batatu muri ico gihugu barishwe bazira umwuga wabo Arsene ne Salomo Mbani Zogo zayagandaguwe ku myaka 50 yamenyekanye kwera inkuru zica ku radio yakora mwerekana ingene abayobozi ba Kamehune bajya ibiturire. Izo nkuru yazikora atagiye umunwa, akenshi akadudurira ko atanga amazina y'abategetsi bakora amanyanga atandukanye. Ikiziga ciwe catowe cononekaye imbere y'ahakorera polisi ya Wunde ku murwa mukuru wa Kamehun, igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere ko muri 2023 abakihazanye byaboneka ko bakihataye inyuma y'imisi yari amaze agandaguhe. Benny Gantz, umwe mubaza imbere mu bagize umurugi ujeju vy'ingwano muri Israel, uno musi ku wa mbere haraza guhura n'indongozi zitandukanye za Amerika. Imibonano yiwe iza kubera Washington DC, ikabiza kuba igamije kwiga ingene hoboneka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel n'ingene imfashanyo zo mu ntara ya Gaza zo kwiyongera. Umutegetsi wo mu biro vya president wa Amerika yatanze ano makuru nashimi ko amazina yiwatangaza. Yavuze ko Benny Gantz aza kubonana na vice president wa Amerika, umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya president wa Amerika, hamwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken. Uwo mutegetsi wo mu biro vya president wa Amerika yabwiye bagenzi bacu a Washington DC ko ikirangamisi c'ivyo vice president wa Amerika Kamala Harris aza kubwira Benny Gantz harimo kwibutsa Israel uburenganzira ifise bwo kwivuna ico Amerika yita agasomborotso kavanze n'iterabwoba rya Hamas, no kwibutsa ko ari ngombwa ko haboneka amasezerano atuma imbohe zirekugwa, imfashanyo zikagwira kandi zigashika vyoroshe mu ntara ya Gaza. Ejo kwa Mungu ibiganiro bigamije gutanga agahengwe vyarongeye gutangura vyabereye muri Misiri, bikaba vyashemikiye nini kugahengwe kuboneka mu kwezi kweranda kw'abayisilamu kuzotangura igenekerezo rya 10 canke rya 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Hagataho ku munsi wa gatandatu twitwaraye dusozereye, Amerika ikoresheje indege za gisirikare yaramanuriye ku butaka bwa Gaza imfashanyo zigera ku mifuko 30,000 irimo ifungurwa. Nubwa mbere Amerika ikoze ico gikorwa cyo gutiburira imfashanyo muri Gaza yifashishije indege za gisirikare. Muri Korea y'Epfo naho abaganga barugwa mu majana n'amajana bamaze igihe kirekire bakora umwuga wo kuvura barayi bakoze imyerekano biyerekaniye i Seoul ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo. Indyamunyu mu buganga bwa Korea y'Epfo zakoze imyerekano zishigikira abatabramara igihe muri uwo mwuga n'abacimenyereza bamaze indwi zibiri bahagaritse akazi, basaba leta guhagarika umugambi wayo wo kongereza igitigiri cabo yemerera kwinjira mu mashuri y'ubuganga. Leta ya Korea y'Epfo yifuza kwakira abanyeshuri bashasha mu by'ubuvuzi bagera ku 200,000, aba bakaba bazokwiyongera ku bagera ku 358 basanzwe bariko bigira ubuganga muri ico gihugu. Abiyamiriza umugambi wa leta basigura ko ibisata vyigisha ubuganga muri Korea y'Epfo bidafise ububasha bwo kwakira ico gitigiri c'abanyeshuri bashasha. Bemeza ko umugambi ataninyishuzana ku kibazo c'abaganga bavura abana n'abakora mu gisata c'ubutabazi bwihuta babandanya kugabanuka. Ibi bisata naho ari nkora mutima muri Korea y'Epfo, abikoramwo bahembwa amafaranga make cyane. Nta ruhande rwemeza ko abaganga bariko bariyamiriza umugambi wa leta babiterwa n'ubwoba bw'uko bakaramuka biyongereye amafaranga bahembwa azogabanuka kuko bizoba ngombwa ko leta iyasaranganya hagati y'abantu benshi. Leta ya Korea y'Epfo ikavuga ko ino yegeregere yabangamiye igisata c'ubuvuzi. Amasango menshi yo kubaga abarwayi yaregeje inyuma. Mwomenya ko abahagaritse akazi aribo ahanini bafasha abaganga b'ibicocoro iyo bariko barabaga abarwayi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ikavuga ko ari nka hamwe abaganga bamaze igihe kirekire mu mwuga nabo bohitamwo inzira yo guhagarika akazi igisata c'ubuvuzi muri Korea y'Epfo coba kigiye mu kaga. Korea y'Epfo ikangisha ko uno munsi kwa mbere iza guhagarika impusha zo kuvura ku baganga bagera 900 bamaze indwi zibiri muri yegeregere. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi rya Amerika nongere ndabahikaze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habegeranirijwe imikambi nshasha ya Kacha Shabinda barenze 17,000. Ikampi irimwo abatejejwe izabo n'ingwano zo mu gisagara ca Sake abayihungiyemwo bavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko bahangayikishijwe n'ibibazo bitandukanye birimwo ubwinshi bw'abayigana n'ubufasha buke. Umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yayigendeye adutegurira inkuru ikurikira.
Inkambi ya Kashakasha Bindu ni inkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi. Ni imwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa. Iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma. Ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe nini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje. Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kagira hagera. Iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR. Imbere muri iyi nkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo, gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi, bakura muri parike y'Ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi. Abagwiriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake, Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi, nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwijwe rya Amerika ko impunzi zirenga 17,000 arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Niko Bwana Ami Muhima, umuyobozi w'iyi nkambi, yabwijwe rya Amerika.
Ubuzima ntabwo bumeze neza aha ngaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera. Ubu turabarirwa ku 17,000 abantu bose bari muri iyi nkambi, ariko nta bufasha dufite. Ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi aha ngaha byikubye inshuro 5. Mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye aha ngaha ariko nta kigenda. Amabashe tugira nta byo kurya, nta mazi, mbese abantu bamerewe nabi.
Umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya, amahema yo kubamo, ubuvuzi, amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Mbega turi kusi, ndabana bari kuturiza tugashaka ibyo tukakora tukabibura. Mbega ndanubasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe n'uko umuntu akugaranga isako kabona. Mbega haratinyishije cyane, asigaye umuntu akavumira abana bakamuriza. Mbega yemwe ndakigenda pe.
Twaturutse Karuba, tuvuye Karuba tuja ishasha naho barongera biranga tuja Isake, tugeze Isake naho birongera biranga tuza hambi. None ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twatuze inyuma, ndacyo kurya ndacyo make n'amazi ni ukuyabona wapi, nda naho kurara wenda ngo twari kwabona ubufasha kuko turi bashasha.
Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be 7, ariko umugabo wagahitanywe n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya.
Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banjye bari aha ngaha, bose baricaye bategereje yuko mva gusabiriza nkabaha ibyo kurya, kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi, umugabo wanjye ahitanywe n'igisasu tugeze muri Sake, dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza, ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twa hangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi.
Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu, ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi ni iz'abana bari munsi y'imyaka 18, dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi, ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera, bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malaria n'izindi ndwara zitandukanye ziganje mu ziterwa n'umwanda. Ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo abanyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashaka Shabindu zibiherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Rushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka, Medecins Sans Frontieres, MSF, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize, ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake, abantu barenga 180,000 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye, muri bo higanjemo abagabo n'abagore. Ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, tukivuga ku vy'impunzi mu kwezi kw'icumi uno mwaka, ikambi ya Nduta yo muri Tanzania izoba yugawe burundu kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga 112,000 ziri mu ico gihugu zizobe zatahutse. N'ingingo yumvikanywe ko no mu rwinya butatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wo mugwi uhuriwe ko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Biri muri raporo y'ibanga Ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe, ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro ta Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hariho abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa, dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo, n'ahantu mu ngora, n'ahantu butari muda utorora atakintu na kimwe ushobora gukora utadandaza.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40, abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo.
Kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu, amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'Uburundi, Tanzania n'ishirame mpuzamakungu gita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2,000 kugira ngo igihe cyo kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ku impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cyane cyane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyangwa ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cyo kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yebo kwibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika,
barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora. Katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera, bakabarasa bakabagirira nabi. Muribuka Imutabira 2012 impunzi ingene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka.
Urunani rw'abaharaniye agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDHVCR ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudaho nyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikro y'ijwi rya Amerika yaburiye hase.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano ya Geneve mu gihumbi 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashigikwa na Tanzania hashize nayo ikabiri yinjiye mu iyo kadanse.
Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika humanye nuwa makuru ya sport ni hino tuyahera mu Burundi. Abakinyi 12 umugwi wa basketball wa Dinamo uzifashisha mu nkino za Basketball Africa League bamenyekanye na Barundi indwi n'abanyamahanga 5. Abakinyi, indongozi n'abakunzi b'umurwi wa Dinamo barizeye ko intumbero yabo yo gushika mu nkino za nyuma muri Beka Arena ikigali mu Rwanda bazoyishika ko. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda.
Abo bakinyi ni Arvin Nziza kizigenza uwo mugwi, Bienvenue Richard Ndikuriyo, Gilbert Nijimbere, Clema Karabona, Derek Tigirimbango, Romis Bujeje, Steve Kuminga, Otobo Israel ava muri Nigeria, Maktar Gay ava muri Senegal, Die Abok Dieng umunyamerika yamuka muri Sudani y'umanuko, Morakinyo Williams umwongereza na Brighton Hopes Antonio umunyamerika. Kuri wa gatandatu abo bakinyi bari bahuriye kuri Entente Sportive mu gisagara cha Bujumbura, aho basanzwe bakorera imyimenyerezo kugira bakore umumenyerezo wa nyuma bari kumwe n'abakunzi babo. Inyuma y'iyo myimenyerezo abakinyi baraganiriye n'abakunzi babo bongera barasangira. Ivan Zeyimana ajejwe ubuhinga muri Dinamo yabwijwe rya Amerika icatumye bategura ivyo birori.
N'igikogwa categuwe mu ntumbero yuko abakunzi b'umugwi n'abadushigikiye baba hamwe n'abakinyi. Intumbero twarayishitseko kuko byitabiriwe n'abatari bake kandi n'abakinyi baravyishimiye kandi barabonye kubashigikiwe. Abakinyi bo nyine ubwabo baremereye abakunzi b'umugwi ko bazakora ibishoboka byose kugira iyo qualification y'ikigali iboneke. Nabo nyine ubwabo uri kurabaraba urababona neza ko bifitiye confiance y'igikorwa bagiye gukora.
Abakunzi ba Dinamo bari basidukanye niyo nka gushigikira abakinyi babo. Banyeza ko Jean Claude batazira makopora umwe mu bakunzi ba Dinamo bamaze igihe kinini muri uwo mugwi amenyesha ko abakinyi bongeye kubona ko bashigikiwe, ko naho bazaba batari hafi babafise ku mutima.
Kara kajyo ko kugira kongere tubereke ko tukibashigikiye turi kumwe, kandi n'indongozi za Dinamo n'abakunzi bose ba Dinamo bari nyuma yabo. Hama abakinyi baratwijeje yuko agiye gukora byiza kandi nkuko ama babikora kanatsinda iyo dutamba wirorera nta kibuza ko wama utera imbere ama cyane wakongera ko nuko umugwi wa Dinamo tuwize rede cyane kanatsinda n'indongozi zarabwiye abakinnyi bagiye kugiserukira bya yuko urjana ubushira umutima mu nda yuko bari kumwe kwa bashigikiye
kizigenza uwo mugwi Alvin Nziza yamenyesheje ijwi rya Amerika ko gutamba wirorera bitaryoshe agashimira ababama hafi bose amenyesha ko biteguye bafatiye ku migwi bazohura akizeza abakunzi babo ko ikibajanye Pretoria ari insinzi
ico novugira abakunzi ba Dinamo eka n'abakunzi ba baskete bose mu Burundi twariteguye neza naho tuzohura n'abandi bakomeye natwe naho dukomeye twariteguye bishoboka kanatsinda tuzogenda hakiri kare kugira dushobore kumenyera ibyo muri Pretoria dushobore kumenyera ikirere cyaho n'ingene hameze ibyo byose bizodusahiriza kugira dushobore gushika ku mwimbo mwiza ama ndatumiye abakunzi bose ba basket n'aba Dinamo kudushigikira aho bazaba bari hose tuturakina bazodushigikire badufashe.
Uwo mugwi wa Dinamo uri mu itsinda rigizwe na Petro de Luanda yo muri Angola, FUS Rabat yo muri Maroc na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo urafata urugendo kuri no wa mbere isaha 9 mu masaha y'Ibujumbura. Urukino rwa mbere Dinamo izokina igenekezo rya 9 za kuno kwezi isaha 1 y'ijoro itana mu mitwe na Cape Town Tigers. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze ucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira Sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite imikino ibiri mpuzamahanga izayihuza na Guinea na Madagascar. Iyi mikino iteganyijwe muri uku kwezi kwa gatatu hagati y'itariki ya 18-26. Izaba mu kiruhuko cyagenwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Amavubi azifashisha imikino ya Guinea na Madagascar mu kwitegura imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu. Hagati y'itariki ya 3-11 mu kwezi kwa gatandatu, u Rwanda ruzahura na Benin ndetse na Lesotho mu itsinda rya gatatu. Iri tsinda riyobowe n'u Rwanda ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'imikino ibiri rigizwe na Benin, Zimbabwe, Lesotho, Afrika y'Epfo, Nigeria n'u Rwanda. Tunyarukiye mu kino cya basketball, ikipe ya APR Basketball Club ikubutse mu rugendo muri Katari. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze iminsi 10 muri icyo gihugu mu mwiherero wo kwitegura irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka. APR Basketball Club yatsinze imikino yose uko ari 5 ya gicuti yo kwipima yayihuje n'amakipe atatu yo muri Katari ariyo Al Wakram, Al Rayyan na Al Arabi. Umwe bakinnyi b'imena ba APR Basketball Club Jean-Jacques Wilson-Shozwa byose n'umukiza avuga ko abakinnyi bose bashyize hamwe kandi ngo biteguye guseruka neza mu irushanwa rya BAL.
Rwanda rwa APR basemo imbaraga banabitugeza ku bakinnyi natwe iyo tuganira nta kintu tuba tuvuga tugomba gushyiramo imbaraga, tugomba gutsinda twese turishimye kandi dushyize hamwe nk'abakinnyi kuko management ishyize hamwe nta yindi conversation tukigira twicara tuvuga abakinnyi tuzakina nabo uyu nguyu uzamufata gutya dufite abakinnyi bafite experience muri make nk'uko hagati wacu n'ubutsinda sigaye n'ubukina ama match ya mikari tugakina match za banki za gatanu.
Mu irushanwa rya Basketball Africa League, ikipe ya APR Basketball Club iri mu itsinda rya Sahara izakinira i Dakar muri Senegal, ikaba iri kumwe na AS Douane muri Senegal, US Monastir yo muri Tunisia na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Dusoreze mu mukino wo gusiganwa ku magare, ahagaragaye inenge n'amakosa mu isiganwa Tour du Rwanda riherutse kurangira. Bamwe mu bakurikirane hafi uyu mukino basanga hakwiriye gushyirwaho ingamba zihuse zo gukosora ibitaragenze neza, bitabaye ibyo byazagira ingaruka mbi kuri shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu Rwanda umwaka utaha. Muri Tour du Rwanda ya 2024, abakinnyi binubiye ingendo ndende bakoraga bagenda mu modoka mbere yo gutangira intera runaka z'isiganwa. Itangazamakuru ntabwo ryahawe ibitabo bigaragaza ikarita y'ibyerekezo by'isiganwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Gutangaza ibyavuye mu isiganwa ndetse no gutanga ibihembo byakorwaga bitinze. Amacumbi y'abakinnyi rimwe na rimwe yabaga ari ku rwego rwo hasi. Urugero, ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan yanze kurara muri hoteli yari yahawe mu karere ka Huye kuko yabonaga nta kajyamo. Ku ruhande rw'amakipe atatu yarahagarariye u Rwanda muri Tour du Rwanda, abakinnyi bagaragaje intege nke. Ibi ni nabyo byasunikiye bamwe muri bo gukora amakosa ya tekinike yabaviriyemo n'ibihano. Jeremy Ngendahayo wakiniraga May Stars yisunze imodoka, naho Joseph Areruya wa Java Innovotech anyura mu nzira y'ubusamo kugira ngo arebe ko yakwigobotora umwanya wa nyuma ku giteranyo rusange. Shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare izabera mu Rwanda mu mwaka utaha 2025 kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 mu kwezi kwa 9. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteza amatwi ahani ho haci hagarukira makuru ya mbere twatwafitiye muri kino gitondo Diane Ninahazwe nijewe negeranije amajwi yose yano makuru nabateguriye nkaba nariko ndabashikiriza ku izina ry'abagenzi banje bose ndabike abantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu yandi makuru ari imbere mugira umunsi mwiza mayi no mu byanyu ndabifurije kugira indwi nshasha nziza.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.